Aha ni muri karitsiye ya Runanira mu gisagara cya Kirundo. Ababyeyi, abana n'ababanyi ba Ngabire Eliane, umwe mu bana baronse umwidegembyo w'agateganyo, bari bamurindiranye igishika. Kiza Micheline nawe nyene arashitse mu muryango, bari bamutegereye kugira bakumburukanye inyuma y'iminsi irenga 10 afunzwe.
Koresha baragufunguye n'udomeye ko tushaba
korana di Micheline.
Mu miryango yose y'abana ko ari batatu bari basigaye bafunzwe, muri ndwi bari bahagaritswe karakanyamuneza.
Emwe turimo turavuga ati muri agaheza agigwa Imana nishimwe n'uwo muntu mwagize. Emwe Imana izo muheza gire cyane, n'uwo mubyeyi abarekuye Imana imuheza gire.
Dukure turishimye, nta n'icyo twumva dufise tuzoha Imana. Imana ihabwe icyubahiro, n'ukuri twari tuzi ko batazogaruka, ariko n'ukuri kubona tubabonye Imana ihabwe icyubahiro. Murakoze, muragize neza ababyeyi.
Ibintu biranezerewe rwose, birahembaye. Hari rungu rona aho kana konga ukajya nujya hetse abose bari nabana buwo ubu yava ku ishuri akajya kanamufasha no kuba karabisha cyakaje no kuboma, ariko urabe nk'ubu ashe mutamwe akazahinga kayite.
Ako kanyamuneza baragasangiye kandi n'abashingwa manza bari ko barabakurikirana. Maître Prosper Nyanzira ni umwe muri bo.
Ibikorwa byabo yaduteye akanyamuneza, kuko n'abana ubona yuko naho bari baragirizwa ibyo byaha, ari abantu ubona kumengo barafite kazoza, kuko abo bana bose nibo ibyo bitabo byanditswe ko nukubwira mu gifaransa amanywa nibo bari responsable y'ibyo bitabo. Amambere umwe muri bo ni icegera cy'umukuru w'ishuri ryabo biga mu y'indwi. Rero n'akanyamuneza ntangere, na cyane cyane kuko tubona nabo nyine ariko baramwenyagura.
Uwo mushingwamanza arashima ko barekuwe kugira babandanye amashuri. Ni icyifuzo asangiye n'ababyeyi babo bana.
Icyifuzo nyamukuru y'ubwo gikomeye ni uko musubira ku ishuri, kuko aba nibo bajiji bejo, nibo bamenyesha amakuru bejo, nibo bamusitanteri bejo. None batariko bariga bazotacobanacobabamari.
Tubasabira amahoro, kuko boronka amahoro bagasa ku ishuri, bagasubira ku ishuri nk'abandi bakigana n'abandi, yego bagatera imbere nyine bakaguma bi mugabo. Kandi ibintu ndimo ndababwira ni kubera huko ntibazosubira inyuma kubera ibibazo abandi bari mu bibazo nabo batabikoze. Ababyeyi bariya nyine abarezi babo bakasubiriramo kubera batabyize, bakasohora bakamenya nk'abandi, bakimikira mu munani. Ibyo rero nibyo twabasaba, Imana izobahezagire ibahe umugisha.
Abana batatu Micheline, Eliane na Belize barekuwe bari bahagaritswe ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu na parike ya Kirundo, bakurikiranwa ku cyaha cyo gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu iri muri kimwe mu bitabo bakoresha mu kwiga. Bose hamwe barindwi, abigeme batandatu n'umwana w'umuhungu umwe. Uwo muhungu yasigaye arekurwa kubera ko atari bwakwize imyaka yo gukurikiranwa ku cyaha n'ubutungane. Nyuma yo kumvirizwa, batatu barahawe kwidegembya by'agateganyo. Sentare nkuru ya Kirundo imaze kubyihweza ishinga ko aba batatu bubandanye bakurikiranwa bafunzwe. Bagiye guhabwa umwidegembyo w'agateganyo nk'abandi, bavuye mu ibohero ry'abana b'abigeme Ryangozi, aho bari bungururijwe mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.